ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu bwifuza ko ibikorwa by'amashyirahamwe yose yigenga cyane cyane yafasha mu iterambere ry'abanyagihugu bigaragara mu gihugu. Ataraho leta yatanze gasopo kwa mashyirahamwe adakora agiye gufutwa. Martin Interetse umunyamabanga ntegayezwa mu bushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu yabivugiye mu Kayanza mu nama iriko irahuza ubwo bushikiranganje bujejwe amashyirahamwe yigenga n'abaserukira ayo mashyirahamwe.
Ayo mashyirahamwe yose agabuye imice itandukanye y'ubuzima bw'igihugu, mu gihe ayo yose yoba ari ku iterambere turondera iba cyaduswaye kera, ni ukuvuga ko akiriho agahatsi. Inyifato y'amashyirahamwe aharanira inyungu z'abenegihugu imbere y'abanyepolitiki hamwe n'abanyamahanga babaturagetse. Iki twagishyizemo kubera tuzi abo mujya gusaba ifashanyo mu buryo gukora amaproduction, araho usanga bashyizemo akabijya k'iwabo kugira muje gukorera umukoroni wuzi ngo muriko mukorera Umurundi. Asaba muhinga za kwishyikiriza ibiganiro abishyiteko neza, abereke intambamyi zirimo mu gihe ariko arakorera abamuhaye amafaranga yibagiye gukorera abenegihugu yiyemeje gukorera.
Bamwe mu batwara ayo mashyirahamwe basigura ko n'ubwo bushikiranganje bufise uruhara mu bituma amwe mu mashyirahamwe adakora neza. Gerard Hakizimana atwara ishyirahamwe Foricone F rigwanya ikimenyane na Kamwana wa Mama ari mu bariko barakurikira iyo nama yatanguye kuri uyu wa gatatu arabisigura.
N'ibijyanye n'amafinansema hariho ibiba muri yo ubona ko by'ukuri hakoreshwa ikimenyane na Kamwana wa Mama, kandi twaza ko inzego z'intwaro hagati mu gihugu umutekano tembere rusange zibizi na cyane cyane barongo y'amashyirahamwe yigenga. Aha twohera kuri imwe twita imfashanyo, aho usanga by'ukuri ayo mafinansema atangwa ku kimenyane n'akamwana wa Mama, rero bigatuma hari amashyirahamwe adashobora gukura kandi yashaka gukura, mbere ugasanga yarakoresheje uburyo bwayo kugira ashobore gutera mu iterambere ry'igihugu. Ibyo twavuga ko byose ari intambamyi, tukatubonera aho gusaba na cyane cyane ubushikiranganje ko bwofasha kugira nyabuna amashyirahamwe atari kwaboneka nayo ashobore kuboneka aterere mu iterambere, kuko kwaza ko umunashinzi ishyirahamwe ayifuza guterera mu iterambere.
Abanyepolitike nk'umugambwe w'abakiri bato APDR barashigikiye ko haba impinduka mu ntumbero yo gukebura amashyirahamwe yigenga kugira ngo akore neza. Gabriel Banza Witonde arongoye umugambwe APDR.
Turemeza neza yuko hari amashyirahamwe yemerewe n'ubushikiranganje mugabo by'ukuri kuva yemerewe cyangwa inyuma yaho atabikorwa abandanya akora, mbere ugasanga n'abayatanguje ntibakiri ku kivi, cyangwa ugasanga mbere n'ayandi yemerewe ariko arakora ibyo atasabiye uruhushya. Ubwa mbere twe tuvuga duti ishyirahamwe mu bisanzwe ntibihari ihagarika ryonyine rihagarika, kuko ishyirahamwe ryateza kuba riri ku kivi. Rero mu gihe ishyirahamwe ryomara imyaka itatu, imyaka ine, imyaka itanu ryatanga iraporo umushinga iyo byakoze cyanke ritaboneka aho rikorera ibikorwa, ni ukuri twebwe ntacyo budakora ayo mashyirahamwe atofutwa kugira ngo areke kuma yitwa ngo dufite amashyirahamwe menshi mugabo ataca mari y'abenegihugu.
Gusa abatwara ayo mashyirahamwe nka Gerard Hakizimana basaba ko iyo ngingo yobangirwa,
na cyane cyane ntibakore imigambi y'abahaye amahera bakore nyabona imigambi y'igihugu. Twaza ko ibyo ari ibintu bikomeye amashyirahamwe yigenga ategerezwa gukora, hama kandi akabanda yafasha na cyane cyane kugira amahoro n'umutekano bibandanye bisasagaye mu gihugu. Ariko tugasaba ko na cyane cyane ngo bavuze ko zofatwa zobangirwa, ahubwo bakaraba nyabona amashyirahamwe atari ko araduga icokorwa kugira amashyirahamwe nayo aduge. Kuko tuvuze ko imfashanyo nayo niba mu kimenyane kamona mama nuko umuntu ashobora gushingishira hamwe agaheregwa n'uburyo bwiwe ariko akabandanya akora, ugasanga rero kuboneka ku rubuga biragoye.
Naho biruko umugambi wa APDR urafise umuti kuri ico kibazo.
Nk'amashyirahamwe akora bimwe afise imigambi imwe agashobora kujyamo kugira ngo agire ingufu, nk'amashyirahamwe ashobora kuba mu byo gukingira ibidukikije arashobora kujyamo akagira urunani kugira ngo akore ikintu kimwe gikomeye. Ariko tugasaba yuko atawurenganywa ibicanye uriya hoba kuraba gusikurikizwa giki y'amategeko.
Urutonde ruri mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu werekana ko amashyirahamwe yigenga ahari arenga 600,000 n'amajana 800. Pierre Claveni, inkuru Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.